iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni kumwe migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda mutumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro mwirwe nshuti zacu mwe na Fidenio Ngabo n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru bo mu bihugu 200 bitunze n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi ntibashoboye kumvikana ku itangazo risozera iyo nama yabo yabereye mu gisagara cha Cape Town muri Afrika y'Epfo hagati y'itariki ya 26 n'iya 27 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2025. Incamake y'iryo tangazo yanditswe na Afrika y'Epfo yakiye iyo nama yashimikiye ku vyerekeye kugwanya ukwiyugarana kw'ibihugu mu vyerekeye ubutunzi n'ubudandaji. Iyo nama yabaye mu gihe ibihugu bimwe vy'ibihangange biri mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza vyahagaritse canke vyagabanije imfashanyo bitanga mu makungu. Umushikiranganje ajejwe ikigega wa Afrika y'Epfo Enoch Gondwana yavuze ko atanejerejwe nuko iyo nama yananiwe gusohora itangazo rihuriweko n'ibihugu byose bigize umugwi 20 wa G20. Inama y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi G20 yaranzwe no kutayitaba kw'abashikiranganje bajejwe ikigega b'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubuhindi, Canada n'Ubuyapani. Iyo nama yabaye kandi mu gihe abandanya kuba ukutumvikana ku vyerekeye politike n'ubucuruzi, intambara ibera muri Ukraine n'uburyo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Kuba abategetsi bari muri iyo nama batashoboye kumvikana ku itangazo risozera bivuze iki? Akamaro k'inama nk'izo n'akahe, cyane cyane ku byerekeye umugabane wa Afurika? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye umushinganyi Zenoni Chainzi, umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Aratubwira ko yibaza ku kamaro k'inama z'umugwi G20 bifatiye ku iherutse kubera muri Afurika y'Epfo. Mutumire ndabaramukije.
Amahoro neza Fide.
Iyi nama iheruka y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru y'ibihugu bigize umugwi G20 yabereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo muri iki gihe ari cyo kiyoboye uwo mugwi G20 itashoboye kumvikana ku itangazo risozera. Ku bwanyu bivuze iki?
Bivuze ibintu bitari bike, ariko imbere yo kushikira k'uwo musozo bari gusohora tubanze turabe abayitabye n'abatayitabye. Abatayitabye ni ibihangange ku isi: Amerika, Ubushinwa, Ubuhindi, ibindi bihangange n'Ubuyapani. Ni ibihangange ku isi cyane cyane mu byerekeye imigenderanire yabyo yo guhanahana ibidandazwa. Nibo bateye imbere kurusha ibindi byose ku isi, kandi ntibitabye iyo nama. Icyo ni cyo cya mbere ku bwanjye gikomeye: abatitabye. Ni kuki batitabye? Basanze kuri bo iyo nama kubure atacyo yobungura, kuko iwabo icyo bunguka nicyo kimuri nico kibamurikira icyo bakora none rero bakuru bakuru bihangane birongori muri bijuhana hanye bw'ibigandazwa ibitabye icyo nico cyambere ku bwange gikomeye cyakabiri abayitabye nabo ntibumvikanye kandi bayitabiriye kandi kumbure umuntu agira ati abo bayitabiriye baraza kwiyumvira kujya hamwe kwiyegeranya cyane cyane babonye abasibye siko byagenze rero ntibumvikanye ku ijambo ry'ubusozera banze ngezaho
kuba ibyo bihugu naho bitarungitse ababiserukira ku rwego rwo hejuru bararungitse ababiserukira ku rwego rubayabaye hari cyo byo bivuze ko bakiyiha agaciro inama nk'iyo y'umugwi G20
kubwanjye mu by'ukuri ntibayitabye kubera ko batayiha agaciro gakwiye basanze atakamaro kuri bo bati rero naho turi muri iyo ntitwosiba rwose ngo ture n'ubuduserukira ariko uyu tuza kurungika kuduserukira n'umuntu asanzwe w'umutumwa asanzwe mu byo yari ajejwe n'ubundi maze rero ego baje ego bitabye ibihugu byitabye ariko byarungitse abantu bo hasi barungitse ibi bihangange bikuru bikuru bishobora gufata ingingo ibihugu byabarungitse biyikurikiza oya bafashe mu by'ukuri abantu bato bato bukaburerezi niko ndabifata maze rero muri icyo gihe bikabigira ingaruka kuri abo biyitabye kumbure ku rwego rwo hejuru kandi noneho nabo bitabye ntibumvikanye eshe abitabye ku rwego rwo arirwo rwose iyo bagira bati mva rero twumvikane tuname rimwe dushinge ingingo imwe dusabe abatari ngaha ko boyikurikiza none urumva nabo byabagoye bigora abagabo gikomeye muri iyi nama nkuyemo imbere y'uko mbere turaba twinjira mu mizi icya mbere ni icyo abatayitabye ntibihangange ku rwego rw'ibihangange ibo bitabye ka gihugu ariko abo barungitse byerekana ko badaha agaciro kanini iyo nama yitabwe
kuba Afurika y'Epfo ariyo muri uyu mwaka w'2025 yakiye uwo mugwi G20 w'ibihugu bitunze biteye imbere n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi kuba ari Afurika y'Epfo yakiye iyo nama ariyo izoba iyoboye uwo mugwi muri uyu mwaka w'2025 ari cyo byoba byagize kubona bamwe muri ibyo bihugu by'ibihangange batarungika abategetsi bo ku rwego rwo hejuru ku bwanyu
yego ibyo nabyo rero haca hazamo akari kumbure ho Afurika y'Epfo hari aho kumbure idahuriza n'igihangange mu bihangange Trump uri arongoye Amerika ubu turiko turayaga byatumye Afurika y'Epfo niyo yarongoye ina maze uyu Donald Trump arongoye iyo nama ya G20 yagize ati jewe ntawe ndungika muri kiriya gihugu kumuserukira kubera akari gahitiye ejo bundi batase kuko Afurika y'Epfo yahagaze igasaba ko Israeli ayifatira ibihano ku rwego rwa mpuzamakungu maze rero kubera imigenderanire mukuru wa Amerika afitaniye na Israeli yaciye atata rwose na Ramaphosa umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo amatati rero yabo imbere niyo yatumye Amerika idashaka na gato kugenda muri iyo nama ibyo rero nabyo bikaza byongera ku bindi murabona umushinga ntahe arongoye Amerika ubu avuga ati yewe umuntu arwanya Israeli arangwanya yewe kitira kandi ubucuti budasanzwe na Israeli ndayishigikira kandi niko byanyu. Hanyuma Ramaphosa nawe akavuga ati twebwe ntidushobora kwemera ibyo Amerika iri kurakora. Politiki yaje yinjiye mu byo kudandaza imigenderanire ya Amerika ifitaniye na Israeli ntabandu inkenerwa ni ngombwa ku isi nzima, maze Afurika y'epfo ikagira iti natwe ntitubyemera mugabo kuwundi, ariko Afurika y'epfo ishobora kwigereranya na Amerika.
Hanyuma kuba Afurika y'epfo yari ifise icizere mu kwakira iyo nama y'abashikiranganji bajejwe ikigega bo mu gwi G20 ko yari guremera ibihugu bitunze gukora kurushiriza ku vyerekeye ugutorera inyishu ibibazo nka ihindagurika ry'ibihe, gufasha ibihugu bikenye mu kuvyoborohereza amadeni, gutunganya gushasha inzego mpuzamakungu zitanga amadeni z'amafaranga. Muri ivyo bibazo byinshi Afurika y'epfo ko izobishyira imbere bigashobora kumvikanwa ko mu itangazo rya nyuma, nkuko byibonekeje rero nta mwumvikano wahabaye. Mubona ibibazo nk'ibyo bikomeye bihangayishishije bihagarikitse umutima amakungu, ibyo bihugu bitabyumvikanye ko mubibona gute, cyane cyane uburemere bifise ku bihugu bikenye na cyane cyane ibyo ku mugabane wa Afurika?
Ugize neza cyane kumbaza ikibazo n'inkoramutima kuri twebwe ku bihugu cyane cyane ibihugu bya Afurika. Ariko tubitegere, iyi nama yari ifite Afurika y'epfo igira iti twebwe twari twiteguye kugira ngo dushikirize mpuzamakungu ibibazo nka bitatu. Icya mbere na mbere ni ukugerageza gukingira isi niyo nyubakwa yacu twese turimo, iterezwa kuyikingira. Umuntu ari mu nzu yiwe ariho harara abana biwe, ariho harara abiwe bose, ari hanze y'uburaro naho kuziko, hanyuma ntahakingire, ntahafate neza, ntahakubure ku buryo atacyononekara, ku buryo atakintu na kimwe cyonona muri iyo nzu. Niwe ukaza ari burara, ari huze y'uburaro n'uburamuko, niho uryama amasaha angahe? Ku masaha 28. Iyo nzu niyo yakubonye uri uruyoya, iyo utegerezwa kwifata neza. Iyo nzu yose tubamo twese, biremwa byose, twebwe ibiti byose, ibikoko byose dutegerezwa kubikingira, byose tukayibamo neza twese. Hariho rero abagira bati mwebwe ibyo muvuga ntitubyemera, muvuga ko hariho amahinguriro menshi ya peteroli akarorero yonona ibinyabuzima, twebwe ibyo mubikuremwo, twebwe turabandanya umugambi umurindi twamye ko ibyo bitoro noneho rero tugiye kongereza, twive inyuma twive imbere, maze ibitoro noneho aba aribyo dushora imbere y'ibindi byose. Abandi bati nyabura hindura mugiye kuroga isi yose, batijyana hiyo wari turana ubundi bari kumwe. Cya kabiri, gufasha amakungu ni ukuvuga gushyigikira amashyirahamwe mpuzamakungu yose afasha ari mu rwego urwo ari rwo rwose, ari amagara, ari ifungurwa, ari kwigisha UNESCO, ari ibintu byose, ayo mashyirahamwe yose mpuzamakungu afasha cyane cyane ibihugu biri mu majyambere. Turebe bavuga ati ibyo byarashaje, twarafashije bikwiye kuva uno munsi, ndetse umusore uri kubibwira kubita OMS, kubita UNESCO, kubikuramo buno kandi buno nyene ga iriza mu mwana w'abantu gaho rero yo nchuye kabiri cyagatatu gufashanya hagati y'ibihugu bitunze bidatunze turaba bugati jewe sinzofasha utifashije jewe sinshaka gufasha nshaka kudandaza mpaguhe ifaranga ndaguhirini idorari ndaguhirini Trump avuga ati jewe ndumudandaza jewe sinaje gufasha abagowe n'abarira n'abarwaye n'abatagira icyo barya oya donaje kudandaza idorari kurinde gusa mubimenye mubimenyesha maze rero murumva iyo nama yari yagira iti reka noneho dutera akamo n'akaryo turonze keza turi muri Afurika y'epfo dutera akamo ibihugu dusangiye gupfa no gukira ku isi byirinde kuhonona byirinde gutongana byirinde aka kayabagu bafise ko kwigarurira ubutunzi bwose
murakoze
ya rero niho ibintu bikomeye biri nico gituma Trump na Mafoza badashobora kumvikana
murakoze umutumire wacu wundi yaregize ibibazo twari twagize ibibazo ku telefone ariko twamuronse Onesforminani ukurikiranye hafi vyereke politique ukaburi mu gisagara cha Duma muri Afrika y'Epfo watubwira uko muri rusangi abanyapolitike n'abanyagihugu bakiye irangira ry'inama y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanke makuru bo mu G20 aho batashoboye kumvikana ku itangazo risozera iyo nama bavyakiye muri rusange gute abanyapolitike ngaho n'abanyagihugu
cyane kubitumira no gutwakira muri kino kiganiro muri make ino nama yagenze nk'uko byari bitegekanijwe kuko abaserukizi b'ibihugu byinshi nk'iwe mu gice cya nyuma cy'ibijyanye na finanse abantu benshi ntibayitabye bamwe bagiye batumira abandi bantu babaserukira mugabo abantu abateza kuyita ba nyabyo benshi ntibayitabye bamwe bagiye batanga imvo bavuga yuko bafite ibindi bisanzwe bafatiriye cyane cyane haba mu bihugu biteye imbere ni mu bihugu bya Buraya ivyo byaratumye abanyepolitike bo ngaha muri South Africa babibona ukundi kuntu hamwe babibonyemo boycott kuko ubwa mbere iyi nama yari ibereye ku mugabane wa Afurika hanyuma abanyagihugu nabo bafatiye benshi ku byo bavuga bashikiriza bafatira baraje ku migenderanire iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika y'Epfo kuno migenderanire yabo iriko igenda itosekara bafasha babona yuko umenga hanini hanini nimbo za politike zatumye iyi nama itagenda nk'uko yateza kugenda nk'uko watanguye ku gihe cyo kwishyira imbere yanjye ariko abivuga hanini hanini hari ibyo batagiye bumvikana ko cyane rwose ku bintu bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere rero muri make novuga ati kuba iyi nama batayitaze cyane rwose nk'uko bateze kuyigira amantu bahurije ku bintu hakaba ni nko gukata amafounding ni ukuvuga imfashanyo zatangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye nko muri Nations Unies n'izindi zaza direct kuri Afurika y'Epfo ibyo byaciye bituma bibonekana yuko hazoba ingaruka zitonze kuri Afurika y'Epfo na cyane cyane no ku bihugu bya Afurika.
Murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Bonaventure uratwumva
ego ni ku murongo
uri hehe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda.
Ufise ikibazo cyangwa ikiyumviro ubishikirize?
Ufise ikibazo
mugishikirize?
Nashaka kubaza kubera iki none ibyo bihugu bikize bitavuye bishyika ku mwanzuro nyezi na igihe byari muri Afurika y'Epfo ku kibazo kijyanye n'ubukungu.
Murakoze. Mwarangije?
Ego.
Murakoze ndabashimiye yari Bonaventure. Mwishura Onesfo?
Ego, arakoze kuri icyo kibazo abazize ndibaza yuko hanini hanini ingaruka mbi ibi byose biriko bitera nuko urabona nko ku bintu bizanye no guterera mu bibazo bizanye no gutunzi no kugira ngo icyo kibazo kizanye n'ihindagurika ry'ibirere kuko hanini hanini nico inama yari hagarariye ko n'ukuntu ibihugu byo muri Afurika bifite amadeni Banki Mondiale byo tezurirwa kugira ngo amadeni amwamwe agende aravaho ayandi agabanirizwe inyungu bategereza kwishyurana. Jewe ndibaza yuko hanini hanini urabona ko nko ku mugabane w'u Burayi bivanye n'intambara zimuri ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine byaciye bituma focus ni ukuvuga umwanya munini byabonekanye n'uko bariko bawushyira kuri iriya ntambara baze nko ku mugabane w'u Buraya ubu babona yuko umenga kubera bari bafatikanije n'urugamba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva intwaro zihindukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zari zifite uruhara runini ku bintu bijyanye n'ubutunzi mu guterera mu bisata byinshi kugira ngo ibintu imigambi y'iterambere igenda neza. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zibonekana yuko biriko zikuramo akarenge. Ibyo byose byaciye ni ibintu byaciye bituma iyo migambi myinshi yari yategekanijwe n'iyo yarizwe mu nama zaheruka imera nk'isubiye inyuma cyangwa itagenda ku muvuduko yari isanzwe iriko.
Ndabashimiye Gervais. Nawe nyine aradutera akamo ku murongo wa telefone, uratwumva Gervais?
Ndabumva
Gervais. Udutera akamo urihe?
Bujumbura mu Burundi.
Ufite ikibazo baza batumire cyangwa icyumviro ishikirizo bishikirize?
Mwari kumanza mukabaza batumire kugira ngo cenza gushikiza icyo mbaza ikibazo.
Ndakubwira batumire amazina yabo.
Ego.
Hari umushinga ntaye Zenoni Chenzi, ni muhinga mpanuzo jambo ku bibazo bijanye na politike n'ubutunzi ari muri Canada, hamwe na Onesfor Minana kurikirana hafi byerekeye politike ari mu gisagara cha Duba muri Afrika y'Epfo.
Ego. Hanyuma murakoze cyane. Jewe ikibazo nashaka kubaza, muranyumva?
Ndabumva, muje kwiduge ku jambo.
Ikibazo nashaka kubaza ni na cyane cyane ibyerekeye ibibazo biriko biraba haba abasiritse ku mugabane wacu wa Afurika. Iki kibazo kiriko kiraba, urabona ko impunzi zitari nke ziriko ziraza haba abasiritse ngaha mu Burundi ndetse no mu bihugu bibanyi. Je nashaka kubaza mbega none n'uruhe ruhara bariko barashaka kugira ngo kabisa kino kibazo gihagarare, kuko ni ibintu biriko biratuma wanashima bisubiza inyuma iterambere haba muri bino bihugu by'iwacu, ni ukuvuga ibihugu byo muri Afurika. Kandi blema iyo umubanyi atamerewe neza, nibaza n'ubundi ko atoca aryama ngo aryoherwe. Mbega none n'uruhe ruhara bariko baragira kugira ngo kameme habe amahoro n'umutekano, kugira ngo Afurika twumve ko itekanye imerewe neza, hanyuma tujya ku bikorwa by'iterambere duhiganywe n'iyindi migabane yaba ya Burayi cyangwa umugabane nka Amerika n'iyindi.
Aba muvuga ngo inike bariko barakora, mugomba kuvuga bande?
Ndiko ndavuga wanashima abo batumire dufise uno munsi bajejwe ibibazo bya politiki.
Murakoze.
Ego.
Mwa mwishura mushinga ntahe ni Chenzi?
Ego, nagira ngo ndamuke Gervais abi Bujumbura avuze ati turafite ikibazo muri iki gihe. Yanamutegereye ati turafite ikibazo cy'abariko barahunga irya nino. Hari abahungira mu Burundi, hari abahungira hari abarundi kumbe nabo bariko barahungira n'ahandi. Ati iki kibazo ni ikibazo gikomeye. Ati none abo dusangiye gupfa n'ugukira, ari ababanyi, ari abari kure yacu, ibyo byose dusangiye gupfa n'ugukira, none iki kibazo ntibwo dufasha tugitorera umuti? Umenga nicyo yabajije. Nagira Gervais ndamubona ikibazo cyiza cyane kandi cy'ukuri kandi kiriho. Umubanyi niwe muryango. Ubu ni abasoko niko batwigishije, nibyo kandi dutekerezwa kugerurira abandi. Iyo ni impamba badutekereye abasokuru bacu bati wa mwana we utegere ko wewe uwo musangi amaraso siwe mu by'ukuri muvuka rwo muvuka nurya musangiye aho muvoma nurya musangiye uburagiro nurya mwegeranye nurya muhanu rubibe urya umubanyi niwe muryango mwene wanyu kumbura ari hakurya y'urugo mwene wanyu kumbure ari mu kindi gihugu uyo ntazogutabara uzogutabara n'uyo o urira akumva cyangwa akarira ukumva nicyo batwigishije kandi baragishimikiye ko kandi cyaratubakiye Burundi. Ubu rero Abarundi uwo mugani yondera abasokuru badusigaranye iryo ragi basa n'abaryirengagije abambere na mbere bategerezwa kuvuga bati umubanyi niwe muryango ni twebwe ngidusunaguri rero uyu mubanyi tubana ngo ni uko ari umuhutu ngidusunagure rero uyu mubanyi tubana ngo ni uko ari umututsi maze rero akabi kabi iwacu twaze twivure twaze twebwe nyine twisubire ko turiko turisamburira ko kandi si igihugu twari dukwiye gutegera no kwiyumvira iragi abasokuru harya bubaka Burundi bakabubaka bavuye birya nino abubatse Burundi ntibavuye hamwe ntibaturutse hamwe ntibasangiye amaraso ariko barageze ahantu bagira bati igikuru si ugusangira amaraso igikuru ni gusangira ugupfa no gukira umubanyi inzu yiwe ihiye ntagiye ku izina yanjye iraka umubanyi atagira agacanwa kamuhe atagira kabuto kamuhe ejo nawe uzomukenera ejo nawe uzorira ntizokumve icyo cyari icyo bubakiye ko ibihugu no mu migenderanire y'ibindi bihugu n'uno munsi iryo jambo twari dukwiye kuryibuka ndetse tukaryigisha n'abandi ega hari abaryibagiye iryo ni ingabirano idasanzwe Gerve dushaka gukira tubanza kwikiza twebwe nyine kwikebuka abandi bakaza batubirira kuko nibaza baza kurondera inyungu ntibaza kudufasha gusubiza hamwe.
Murakoze. Ndashaka mbaze Onesphore Minani kuba Afrika y'Epfo n'umuryango n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika byaremerewe mu mugwi G20 ni ikihe cyizere byari byavyuye umuntu afatiye kuri ko bibiraba ubu ni ikihe kumbura icyo cyizere gishobora kuba cyaragabanutse ku Banyafurika?
Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyo kibazo ndaza kucishura mbongere mperere no ku mbishure muri make ni kubyo umushingarahezeruve yabazize muri make kubona Afurika y'Epfo hamwe n'ubumwe bwa Afurika bari baremerewe bakinjira mu muryango wa G20 byari bifite akarusho kanini kuko Afurika muri rusange icigira ijambo ikongera ikagira n'uruhara rwo kugira ngo na cyane cyane ibibazo mu by'ubutunzi no muri politike ku mugabane wa Afurika bikamenyekana hama bikongera bikigirwa hamwe n'ibindi bihugu bikomeye kugira ngo ibibazo bimwe na cyane cyane byinshi muri kino gihe bishobore gutorerwa umuti. Hanyuma nonge kugaruka ku bijyanye n'ikintu coba kiriko kirakogwa kugira ngo indyame z'intambara zi muri Afurika zongeye kwaduka kugira ngo zitorerwe umuti je novuga nti muri make African Union ariyo umuryango w'umwe bwa Afurika nabona ko bari bakwiriye gukoresha kano iyi opportunity bari baronse yo kuba bari mu mu mugwi wa G7 na cyane cyane mu gufata mu minwe ibibazo bihanze Afrika na cyane cyane turaze intambara ziri muri mu buseruko bwa Congo ziriko zituma impunzi z'Abanyafurika zongera zihurira ziza mu bihugu bitandukanye zongera zigatandukira no ku mugabane wa Afrika kugira ngo ibyo bihugu bigire kugira ngo izo njyane zigabanuke kuko ubyirumviriza hirya no hino amakuru avugwa intambara yo muri ya Congo mu buseruko bwa Congo imaze kuboneka yuko n'intambara ya Afrika kuko nubwo itari mu bihugu byinshi mugabo urabona bimaze kuvugwa yuko u Rwanda rufite mu ruhara Uganda bumaze kuvugwamo Congo nayo ubwayo iri mu ntambara Afrika y'epfo nayo bamaze kuyivugamo ko yarahaburiye abasirikare u Burundi uko bica bibonekana yuko yamaze kuba intambara ya Afrika rero tubona yuko Afrika umuryango wa Afrika Africa Union igomba kugira uruhara runini rwo kwiga ayo matati bakaraba inyandiko y'amatati bakaraba ukuntu ayo matati yoshobora guhagarara bidaciye bidakoreshejwe n'ingufu za gisirikare nk'uko umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yabishikiriza akavuga ati umugambi wariho na cyane cyane muri kino gihe wari uko kugira ngo inkoho umunwa w'inkoho uhagarike umunwa w'inkoho bawuzibye kugira ngo Afurika ibashe gutera imbere kuko iyo muri Afurika habaye agahengwe haba kigihe gito hakongera hakaduka intambara hirya no hino rero ndibaza yuko urabona ko umugabane wa Afurika ibihugu byinshi byatangiye gufatira ibihano u Rwanda bagwagiriza yuko rufite uruhara mu ntambara ziri muri Congo nubwo u Rwanda nabwo rutabyemera ariko jewe ndiko ndarabira hafi ku bibazo bya politiki na diplomasi umenga Afurika isa n'iyasinziriye kuko ugiye kuraba aho ibihugu byo ku mugabane wa Burayi na Amerika aribyo bitangura gufata ingingo kugira ngo barabe yuko botorera umuti ikibazo cyo cya Afurika mbona yuko Afurika yoyo ugambere yari gutangura kuba yambaye kuko niyo yegere ibyo bihugu birimo inoreka nibo babibona nibo banabiganira kenshi bagafata icyemezo cyo tuma kandi bitonze bahagaze neza bagafata icyemezo cyo tuma zijya ntambara zitarandagata zitaba intambara zirezire zijyamo n'ibindi bihugu byinshi kugira ngo zizabe zifata igihe kirekire guhagarara kugira ngo Abanyafurika ntibabandanye bahunga ari benshi nyabona kugira ngo imigambi yo kwiteye ko byo guteza imbere Afurika aba ariyo iza imbere y'ibindi cyane rwose rero aho bica bibonekana yuko indongozi za Afurika n'abarongoye umuryango w'ubumwe bwa Afurika ko bagomba gufata iya mbere gusumbya abandi bari ku wundi mugabane w'isi bakaraba ukuntu bogira icyo bakoze kugira ngo ingoreka ziri mu buseruko bwa Congo zihagarare zitagirinze gushika kure kugira ngo bitume Afurika yongera iguma yinjira mu bukene ubuniniya cyane
rwose
muri kino gihe ugezemo.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone. Emmanuel aratwakuye. Emmanuel uratwumva?
Ndabumva. Nitwe dukora Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Kicukiro.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro ushikirize.
Icyumviro jyewe navuga muri rusange na Afurika yacu jyewe mbona ukuntu bimeze Afurika yacu itagifite abayobozi dushobora kubona bafata ibyemezo bikomeye abo twari dufite urugero nka Magufuri Robert Mugabe abo ni abayobozi bafataga ibyemezo byahinduraga gahunda mu bihugu byabo mu bigendanye n'iterambere ikindi turamutse dufashe Afurika twese nk'ibihugu bya Afurika tukaba ko idolari tutabishaka mu bihugu byacu byatuma tugira ifaranga rihuriweho byatuma buri gihugu cyose gishobora kugirana imishyikirano n'ikindi mu bigendanye n'iterambere mu bigendanye n'ubuhahirane n'ubukungu kuko ibintu bigorana ni ugufata icyemezo ikindi natwe dushobora kuba twakikorera ibikoresho by'ikoranabuhanga biva mu mabuye ducukura za gategereti zivamo za batiri n'ibindi bitandukanye by'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe dushaka ibikoresho nk'ibyo tukajya kubitumiza mu mahanga twashaka guteranya tukaja kuzana ibindi mu Bushinwa tukiteranyiriza ino ariko natwe dufasa umwanzuro uko twakiteranyiriza ibyo byacu tukabikora mu bigendanye n'amabuye ducukura mbona ko Afurika ibwo yatera imbere kuruta uko twahora duteze ku Banyaburayi cyangwa se Aziya Amerika n'ahandi kuko nk'iyo nama ubwayo ni ukuza batuzana no duhenda abana batubwira inyungu dufite muri ibyo bihugu byateye imbere byakize kandi kumva ahubwo bashaka kugira ngo badukuremo ibyacu ibyacu nk'amabuye y'agaciro baze batahure ubutunzi ibintu by'ibiribwa njyewe mbona yuko icyiza ari uko abayobozi ba Afurika bose bahurira hamwe niko njyewe mbibona hanyuma bagafata icyemezo bakagira bimwe na bimwe birukana byaba gashaka buhake.
Tabashimiye cyane yari Emmanuel Adute akamari mu Rwanda. Umushinga naize no ni cyanzi mwo mwishura mubona gute cyimvira shikije Emmanuel.
Imbere kwishura kandi cyo gushigikira umushinga naize Emmanuel cyashikirije nagira mbaze ngaruke gato ku kibazo gikomeye kandi kiduhanze twebwe ubwa mbere na mbere abarundi abanyarwanda abanyekongo ubwa mbere na mbere nitwebwe twebwe bene gihugu rero bene Burundi bene Rwanda bene Congo ikibazo kiduhanze gikomeye kirakomeje hanyuma rero hariho ukuntu tucita kutariko ikibazo cy'umutekano muri kajya karere dusangiye harya tuba twese nuko ubu muri iki gihe bavuga bati twebwe tubona ko iki kibazo ari kibazo cy'ubwoko hariho abo bantu bavuga gutyo ngo ni kibazo ngo cy'abahima ngo n'abahutu abo nibo biranduzi byaranduye isi abo nibo bari kubarakora mbarurirwa icyo ni kibazo uko kundi babona ya kibazo cy'ikongo siko kimeze ikibazo cy'ikongo gifatiye imizi kifite imizi ya kure kwa sokuruza basokuruza bacu kajya karere imbere y'umuzo w'abanyamahanga cyari kidukwiye cyari kitubumbye twese ariko niko abami ibihugu byararwanya intambara isanzwe ariko intambara yo guhora ubwoko oya barapfa urubibe barapfa abageni barapfa ibi n'ibi bakarwana ariko kugira ngo bavuge bati ubu n'abahutu bo mu Rwanda ariko bararwana n'abatutsi bo mu Rwanda cyangwa abatutsi bo mu Burundi ariko bararwana n'abatutsi bo n'abahutu bo mu Burundi cyangwa abanyekongo ariko bararwanya ngo abahima ibyo ni bishashi kandi tutabyirinze wa muntu tongera wa muntu watse uwo muriro wa muntu wewe uri kuravuga mwenye ibyo ibi nibyo byatuye Uburaya kuri Hitler nibyo byatuye Namibia kuri ku ntwaro ya Ikidagi mu gihumbi kimwe magana icyenda na gatatu nibyo byatuye Armenia mu gihumbi kimwe magana icyenda na cumi na gatanu nibyo byaturiye u Rwanda muri mirongo icyenda na kane nibyo bigira bisubiye ngo n'abahutu n'abatutsi cyangwa abahutu n'abahutu icyo kintu kizemo kandi abanyamahanga basiduha ndabizi ko harimo irage ryabo ariko hanageze ko dukurikiza imico yacu y'abasokuru byo narumvirije umukuru w'igihugu cya Kenya umushinga ntayo w'abashinga ntayo
mu bice kumi yange
avuga ati perezida Tshisekedi wenyine yaremeye imbere yacu imbere ya twese avuga ati jyewe bemeye ndemeza ko M23 M23 ari abanyekongo s'abanyarwanda rero niko yavuze s'abanyarwanda rero s'abatutsi ariko bararwana n'abahutu oya s'abatutsi s'abahima bariko bararwana n'abahutu oya ni abanyekongo b'abatutsi ariko barwanira agateka kabo iyo jambo ruto yavuze kandi se sangura murabe mu buzima bwacu ubwose kuva kuri basokuruza imyaka ibihumbi birenga 30 maze rero izo mpunzi ziriko zirahunga mu by'ukuri ni uko tutariko turatorera tutariko turabona ikibazo uko kiri turiko turagica iruhande tucita ukutariko umaze kwita indwara ukutariko umaze kwita ukutariko uba uriko waja mu nzira yo gutanga umuti atari wo
muri make kwera tubandanye icyimvire cya Emmanuel akavuga ko ibihugu byo muri Afrika bibikwiye gufata ibyemezo bigakoresha amatungo kama bifise kugira ngo bishobore guhingura ibintu bishobora kuvamwo nk'ubuhinga bwa none aho kuzera ku buhinga bukorewe hanze baza bagatwara ubwo butare mu nyuma bakabigurisha ibivuyemo ku biciro biri hejuru yakaravuga ko hakenewe ku bihugu byo muri Afrika bifata ingingo ingamba zo gushira ku ruhande ibyo byimviro byabo yise bagashaka bwa Kenya baza kwari nk'abakoloni muri make mwo kivuga gwi
nagira nkenguke subire kabiri gatatu gukenukira Emmanuel icyo jambo yashikirije ni ibyo kuri ubushinwa kandi yewe biragaragara wewe uri umunyafrika wewe uri nyen'igihugu wewe urongoye bene bigishe subiramo babwira uti akazoza kanyu ni mwebwe kari mu minwe yanyu ntikari mu minwe y'umunyamahanga uwo ari we wese nyabura nyabura abanyafurika nibiyegeranye maze bakoreshe ubuhinga bafite bakoreshe itunga bafite bonyene bahingure ibyo bashora bakibikura mu kuzimu atana kamwe bongeye ko oya maze bakire ubwo butare bwabo babanze babuhingure baze bashorere mu mahanga inzahabu ikigurishwa yuzuye yujuje kandi ifite agaciro kari hejuru cyane twebwe Manuel abivuze neza mwenga n'umwigisha muri kaminuza ya Minonje avuze ati kwebwe dushora mu by'ukuri utwacu nk'uko twavuye mu kuzimu biba bifite agaciro gatoya ubusa ntakavamwo ariko abandi bakuramo inyungu itagira uko ingana bigatuma batera imbere u Rwanda raba nyama ndabivuga mu myaka 30 aho u Rwanda rugeze kubera ko bakurikije icyo kirindiro cya Manuel ibintu bamaze gushora mu mahanga bihinguye ndabibona ino muri Canada bihinguye ipiripiri ihinguye ntibapfa kwishora gutyo oya bashora imaze guhingurwa ishishiriye neza icyayi ipiripiri utwo tuntu duto duto ariko bakunguka inyungu ikomeye abaho u Rwanda rugeze mu itunga nta peteroli ntaki ayo mabuye bavuga abantu ava hariya mu by'ukuri utuntu dukeye ubusa ugereranije n'aho u Rwanda ruteje kuyungurura gucekera ibintu byose itunga ryose ari ubutare ari ibirimwa ari amafi ari icyayi ibintu byose bakabihingura ku buryo muri ibihugu by'i Buraya ubu basigaye birukira
murakoze
cyakozwe mu Rwanda
ndabashimiye
aho u Rwanda ruteye
ndabashimiye
agahugu gato ubusa bwusa babita Singapore ya yinzira rero Afurika yose igezwe gufasha njye nguwo umuco njye iki cyiyumviro cyiza bagize kandi ntibamvuye kure murabizi
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku nama iherutse kuba iy'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi G20 yabereye muri Afrika y'Epfo ikaba yarangiye mu mpera z'ukwezi kurangiye badashoboye gushika kumvikana ku itangazo ryasozera iyo nama ndi kumwe n'abatumire umushingantahe Zenon Chainzi umuhinga mpanuza jambo ku bibazo byerekeye politiki n'ubutunzi ari mu gisagara cya Toronto muri Canada na Onesfo Minana akurikiranira hafi byerekeye politiki ari mu gisagara cya Durban muri Afrika y'Epfo ndashaka imbere y'uko mbaza Onesfo tuvise Egide ku murongo uratwumva Egide
ego ndabumva kumva
ejo tubihe
mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu
ufite ikibazo ubaza batumire kimvurishikiriza ubushyikirize
mfite ikibazo
mu kibaze
nabaza batumirwa ni ese ko Afurika ibihugu mbega inama zikunda kubera muri Afurika ni ukubera iki ziraba ariko kugira ngo imyanzuro ijye mu bikorwa dusanga ari ibintu bikomeye nkatwe b'abaturage kuko inama zose ziba usanga kugira ngo n'umwanzuro wabafashe gushyirwa mu bikorwa
Gondi. Murakoze ndabashimiye.
Ego namwe murakoze.
Onesfor minani mwa mwishura Egide.
Murakoze cyane gose ku kibazo Egide ashikirije. Ego nkuko ya abazize ati inama zirabera ku mugabane wa Afurika ariko kugira ngo hafatwe ingingo zafashwe zigende zikurikizwa ugasanga ni ibintu byoroshye cyane hanyuma abanyafurika bato bato kugira buciriritse ugasanga ingaruka nibo zigenda zigarukako ego uko abivuze niko biri kuko niko kenshi bigenda byibonekeza na ninacho gituma mu hagati muri kiganiro twagiye tuvuga dusaba abanyafurika na cyane cyane indongozi muri kino birongoye ibihugu bya Afurika ko bagomba kwitaho cyane cyane ibibazo bya Afurika bakakora ari nk'abanyafurika kuko ibyo ashikirize ibyo abazize nibyo bibonekeza cyane rwose aho inama ziba ugasanga ingingo zafashwe nibyo zigenda zikurikiza kubera na cyane cyane indongozi usanga iyo ziguye bo bibonekana yuko inama bazifata ko ruzize iwabo utamenga ntibaserukira abanyafurika rero twege mu mwihezo wacu icyo gituma tuguma duhamagarira abanyepolitike na cyane cyane indongozi muri politike n'abarongoye ibihugu bya Afurika kwama bashyira umwitwarariko na cyane cyane ku iterambere rya Afurika ngiye kuraba nke muri iyi nama nyene iheruka kubera muri Afurika y'Epfo umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo yaragarutse kukuntu Afurika bagomba kwigira hamwe bagashyira imbere cyane cyane icyo bita innovation mu kuvuga mu kwiyumvira mu gushyira imbere ubuhinga ha Afurika igomba gukora ibintu byayo bakagurira amahinguriro yaba amahinguriro akora ibintu by'ubuhinga haza orudinateri amatelefone imiduga byose bigahingurirwa ku mugabane wa Afurika kugira ngo bishobore kuzana ubuzi byinshi muri Afurika kugira ngo n'ibintu bishobore kuzimbuka ibyo bica bituma ubukene bugabanuka kubera abanyafurika ibintu biba bituzimba kandi dusanze dufite amikoro mato nubwo bigenda bigorana mugabo ako kamo karumvikana barakumva kuko ugiye kuraba mu nama zagiye ziraba zabaye muri inama mu byagiye bishyikirizo icyo kibazo barakigarutse ko na cyane cyane n'abanyafurika y'epfo baserukira imigambo yabo icyo kibazo barakigarutse ko yuko Afurika ikwiye gufata hanini ibibazo byayo ikabishyira mu ntoki no guteza imbere amahinguriro muri cyane cyane ni byo guhingura imiti nk'ubu Amerika yagabanuye imfashanyo yayo itanga yatanga muri Nations Unies yatanga mu gisata cy'ubuvuzi bakabona yuko muri Afurika bakwiye gushyira imbere umugambi wo kugira ngo icyo gisata gitere imbere cyane rwose kugira ngo imiti ntizimba cyane rwose ubuvuzi butere imbere ku mugabane wa Afurika icyo kibazo n'inkoramutima nk'uko kibazize ariko kigenda kigaruka mu manama menshi agenda baba muri Afurika tukaba twizeye yuko indongozi za Afurika nazo zikwiye kwikubita gato icyo kibazo bakakiganira hafi
nashaka ndababaze kandi ku rwego rw'abakuru b'ibihugu b'umugwi G20 inama yabo izoba mu kwezi kwa 12 niba ntihenze ngaho muri Afurika y'Epfo aho Afurika y'Epfo izoce shikiriza ubuyobozi bw'uwo mugwi yari sanswe ariyo ifise ibushikiriza leta zunze ubumwe za Amerika. Mwavuze ko icizere bari bafise bafatiye ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega batashoboye kumvikana no kwitangazo risozera inama bakoze. Kubijanye na kugwego rw'abakuru b'ibihugu, hari icizere abanyepolitike ngaho bafise n'abanyagihugu canke gisa n'icyagabanutse bafatiye ku iri nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mugwi G7?
Nizere kichichi chane goze kuko uraze ukuno inama ya tanguye nuko yaheze kuko abafite uruhare nini chane chane nga leta zunze ubumwe za Amerika zarama zikwerekana aho zihagaze ziramavuga yuko mugihe Afrika yepfo ariyo izoba yeyo ihagarariye canke izoba ihagarariye kumbure ni muri kazoza izoba ihagarariye umugwi wa G7 Amerika umugwa G20 niko Amerika itazokwitaba ije biganiro bica bibonekana yuko ingaruka mbi canke nziti zizozo zigumaho kuri ubwo nk'abanyepolitike bo muri Afrika yepfo benshi barerekana yuko umenga iyo nama na kamaro ikimaze ariko inama ibikorwa ndibaza ko bizobandanya kandi izoba n'abandi bakuru b'ibihugu bazoyitaba hanini hanini nuko nk'abazoba baserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afurika hanini hanini bokongera bakagaruka kubazo bayitaze bagashikiriza neza na neza cyane ku bintu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe na cyane cyane ihindagurika ry'ibihe riko rigira ingaruka mbi zikomeye cyane rwose ku isi na cyane cyane Afurika muri rusange kubera dufite amikoro make yo kugira ngo twirinde ibiza bituma n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura igwa ikagwa ari nyinshi iyo izuba ryaje ikaka ari byinshi bigatuma haba ingaruka mbi ku bidukikije no ku bantu rero twebwe tubanaga duhamagarira akamo ku ndongozi za Afurika ko icyo kibazo nubwo ari ikibazo kiraba umubumbe kiraba isi yose muri rusange ariko natwe muri Afurika tugomba kugifata mu minwe tugakoresha ubutunzi n'uburyo dufite tukabufata neza tukabucunga neza kugira ngo bugire icyo butumariye nk'uko mwarimu bazije byamaze kwerekana yuko kubera Amerika ariyo yahise uruhagarara runini muri uwo mugambi isa n'imaze gukuramo karenge mu bice byinshi bitandukanye byamaze kwerekana yuko icyizere cy'icyinsi umusaruro wagomba kuba muri iyo nama na cyane cyane kuri kino kiringo iyi nama yarigezeho.
Hasigaye akanya gatoyi cyane umushinganeze none nicyanzi hari ijambo rya nyuma icyumviro cya nyuma mwashikiriza mu majambo make cyane.
Ego cyane Fidele, jewe ku bwanjye ikibazo nyamukuru kiri mu minwe yacu Abanyafurika, ikibazo cya Afurika kiri mu minwe y'abategetsi ba Afurika. Abategetsi ba Afurika benshi ibyo biturage ishinga ntibarimo bari mu bindi byabo. Iyo niyo ndwara mbi ya mbere, kandi abanyamahanga ntitubatunga urutoke, tubanze twitunga urutoke twebwe nyine. Utunga urutoke abaturongoye muri Afurika bihugu 50 nari ingahe, tubanze dutunga urutoke abo nibo kibazo gikuru. Ariyo tuzingamitse uburyo buriho, abakozi bariho, abanyabwenge bariho, ariko Afurika muri rusange
yabuze
indongozi.
Ndabashimiye cyane, murakoze. Abatumire yari umushinganahize none cyane z'umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada, na Onesphore Minani akurikiranye hafi byerekeye politike ari mu gisagara cya Durban muri Afrika y'Epfo. Twariko turavuga ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mu G20 iherutse kubera muri Afrika y'Epfo, aho batashoboye kumvikana ku itangazo ryayisozereye n'ingaruka bishobora kugira cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Shimire abatumire, shimire namwe mwese mwashoboye gukurikirana ikigega niro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika. Ndabatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mwese, mugire ibihe byiza.
ijwi rya Amerika ryatangiye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Uba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza cyangwa lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'izigami.
Think of anything better.